muracyateze amatwi radiyo ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radiyo ijwi rya Amerika mu Burundi murayumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, mu Rwanda muradukurikira kuri FM 93 n'ibice bitatu Karongi na FM 104 n'ibice bitatu Kigali. Nshuti zacu mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Duhere ku ngingo z'ingenzi. Mu mujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo, gutwara moto mu duce tutabamo imihanda mizima byatumye urubyiruko rudashukirwa kujya mu mitwe y'abarwanyi.
Ndiko ndaraba ndakoze umwaka n'igice, ego ndamaze kuronka nka valele y'amadolari 5,000, ndagura agapasera mu Burundi ndubaka, ego kabisa.
Uyu ni umwe mu bamotari rero bakorera mu mujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inzego z'ubutasi z'Ubudage zitangaza ko Uburusiya bushobora kuzaba bufite ingufu zo gutera ibihugu bigize umuryango wa OTAN mu mwaka w'2030. Korea ya Ruguru yaba yohereza mu Burusiya abasirikare bayo bo kujya kurwana muri Ukraine. Naho igihembo Nobel cy'ubukungu ari nacyo cya nyuma cy'igihembwe cyegukanywe uyu munsi n'abanyamerika batatu bakoze ubushakashatsi ku mpamvu ibihugu bimwe bitera imbere ibindi bigasubira inyuma. Aya makuru nayo yanditswe abateguriwe ni mu kanya gato cyane, tubahaye ikaze. Aya makuru tuyahere ku ntambara yo mu burasirazuba bwo hagati. Ingabo za Isirayeli zarashe mu karere ka Aitu mu majyepfo ya Libani zihitana abantu 18. Ibindi Diane nini nazwe.
Ishirahamwe ritabara imbabare ku isi Croix Rouge ryatanze ano makuru rivuga ko ivyo bitero vyakomerekeje abantu 4 bisambura n'inzu yegeranirijwemo abatejejwe izabo. Israel igamvye ibitero vy'uno munsi ivuga ko mu vyahitanye harimwo umusirikare mukuru wa Hezbollah yitwa Mohamed Kamel Naim. Igisirikare ca Israel no munsi cagabishije kandi abanyagihugu mu bisagara 25 vyo muri Libani kibasaba gukinjura. Israel igabishije mu gihe uno munsi yongeye gusaba ishimitse inteko za ONU ziri muri Libani kuva muri ico gihugu zidatevye. ONU nayo ikavuga ko bimwe mu bisasu vya Israel vyaguye ahari amakambi yayo muri Libani. Impande zitandukanye zirimo Hezbollah n'incuti za Israel zateye ivyatsi ivyo bitero vya Israel ku makambi ya ONU. Mu gihe Israel ivuga ko vyanke bikunze ibwirizwa kwihora ibitero Hezbollah yayigavye ko mu ntango za kuno kwezi ibiro bikuru vya gisirikare muri Amerika Pentagon byatangaje ko bigiye kurungikira Israel ingabo n'ibikoresho birimo ibyo gusambura ibisasu vya misile. Hagataho Israel yemeza kandi ko muri Libani yahasanze ibirwanisho vyinshi Hezbollah yahawe na Irani hamwe n'Uburusiya. Israel ikavuga ko ifise amakuru yuko umugwi Hezbollah wari witeguriye kwigaba ko ibindi bitero vyinshi mu buraruko bwayo. Tukivuga ku vy'intambara ya Israel na Hezbollah, ubwongereza uno munsi bwashize mu bihano abategetsi batandukanye ba Irani ni bagiriza uruhara mu bitero Hezbollah yagavye muri Israel mu ntango z'uku kwezi.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Intambara si mu burasirazuba bwo hagati yonyine nk'uko mubizi, ni no muri Ukraine. Perezida w'iki gihugu Volodymyr Zelensky yashinje Korea ya Ruguru ko yohereza abasirikare bayo mu Burusiya kurwana muri Ukraine. Timishimwe yaduteguriye inkuru.
Ku mugoroba w'ejo ku cyumweru nibwo Perezida Zelensky wa Ukraine yagaragaye ndetse yumvikana avuga ko bakomeje kubona ubufatanye bw'Uburusiya na Korea ya Ruguru burushaho kwiyongera. Mu magambo ye bwite, Zelensky yagize ati:
turabona ubufatanye hagati y'Uburusiya n'ubutegetsi nk'ubwo muri Korea ya Ruguru bugenda bukomera. Ntabwo bikiri ibijyanye no kohereza intwaro gusa, ahubwo mu by'ukuri ni ukuvana abantu muri Korea ya Ruguru bakajya mu ngabo z'icyo gihugu. Biragaragara rero ko mu bihe nk'ibi imibanire yacu n'abafatanyabikorwa ikwiye gutezwa imbere. Abasirikare bacu bari ku rugamba bakeneye gufashwa kurushaho.
Kuri uyu wa mbere, Minisiteri y'Ingabo z'Uburusiya yasohoye video yerekana imodoka za gisirikare hamwe n'ibindi bikoresho bya Ukraine byangiritse bikomeye. Uburusiya bwatangaje kandi ko bwisubije igice kimwe cyo mu karere ka Kerensky cyari cyarigaruriwe na Ukraine. Uretse aho Kerensky, ingabo z'Uburusiya zatangaje kandi ko zafashe akandi gace ko mu burasirazuba bwa Ukraine mu gihe buri guhatana bwegera mu mujyi wumvikana nk'uw'ingenzi kuri bo wa Pokrovsk ukungahaye ku mabuye y'agaciro. Ingabo z'Uburusiya zimaze amezi menshi zirwana zerekeza mu mujyi wa Donetsk, ahantu ubutegetsi bwa Ukraine mu mpera z'iki cyumweru bwavuze ko ibintu byari bigoye cyane.
Ijwi rya Amerika. Iyi ntambara yo muri Ukraine iteye ubwoba umuryango wa OTAN, umuryango w'ubutabarane bw'ibihugu byo mu majyaruguru y'inyanja ya Atlantika. Ubudage burateza ubwega. Mu 2030 Uburusiya bushobora kuzaba bumaze kugira ingufu zo gutera ibi bihugu bya OTAN. Diane Nini hazwara komeza.
Abatanze imburo mu nama nshingamateka y'Ubudagi n'abajejwe gisata c'iperereza ryo hanze iryo mu gihugu hamwe n'irya gisirikare. Umukuru w'igisata c'iperereza ryo hanze Bruno Kael yabwiye inama nshingamateka y'Ubudagi ati: "Nshingiye ku bikoresho n'ingabo Urusiya bufise, burashobora kuzotera ibihugu bigize OTAN bitaneze mu 2030. Bruno Kael yaburiye kandi ko Urusiya buri kuburongereza ingufu zo kuburizamwo ibikorwa vy'abashigikiye Ukraine mu ntambara irimo n'Uburusiya. Kubwo mutegetsi, Urusiya burashobora kuzoja mu ntambara n'urunani rwa gisirikare ruyobowe na Amerika. Yuhirira mu gya Bruno Kael, Thomas Haldenang ajeje iperereza ry'imbere mu gihugu nawe yavuze ko Urusiya bwagwije ibikorwa byo gusoma urusaku no gushaka kugira nabi Ubudagi. Yatanze uturorero dutandukanye turimwo ipaki yarimwo ibintu biturika Urusiya bwari bugiye kurungika mu Budagi, ariko akavuga ko Imana yakinze ibyo bintu byaturitse bitarashika mu ndege. Thomas yabandanije abwira abashingamateka wo mu Budagi ati: "Iyo biza guturikira mu ndege itwara imizigo, indege yari gusambuka ibisigarira vyayo bigahitana abatari bake." Ubu ajeje iperereza ry'imbere mu gihugu mu Budagi yabandanije kuvuga ko Uburusiya bwijukiye no gutanga amakuru y'ibihuha kandi ko bwarungitse indege zitagira abadereva drone mu Gifaransa gusoma urusaku mu bibanza nkoramutima vy'Ubudagi. Yasiguye ko bubandanya kurondera abo bukoresha makungu barimo abagizi ba nabi. Martina Rosenberg atwara iperereza rya gisirikare nawe yongeye ko Uburusiya bwibasiye igisirikare c'Ubudagi biciye mu gusoma urusaku no kugerageza kubangamira ibikorwa vyaco. Ubudagi buzu bwa kabiri mu bihugu by'imfashanyo nyinshi Ukraine mu ntambara irimo n'Uburusiya. Igihugu ca mbere mu bitanga imfashanyo nyinshi ni Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, usibye ku maradio yanyu, ibiganiro n'aya makuru muri gukurikira byose mubisanga no kuri internet kuri www.radioyacu.com no ku mbuga zacu zose, imbuga nkoranyambaga by'umwihariko YouTube na Facebook VOA Radio Yacu. Ijwi rya Amerika. Tujye noneho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abakoresha moto zitwara abagenzi muri teritwari za Fizi na muri teritwari za Uvira na Fizi mu ntara ya Kivu y'Epfo bavuga ko umurimo wabo wabafashije kuva mu bushomeri no kutajya mu mitwe yitwaje intwaro. Ni inkuru ya Vedaste Ngabo ukorera Uvira.
Aha ni muri parikingi ziri mu mujyi wa Uvira, ahari za moto zibarirwa mu majana. Zimwe muri zo ziba ziri gukorera muri iki gisagara, izindi ziba ziri gupakira abakiriya bajya mu bice bya Fizi no mu kibaya cya Rusizi ndetse na Kamanyola Mulinda Fisto. Twamusanze saa yine za mu gitondo kuri parikingi ya Mulongwe ahetse abantu babiri yarajanye imisisi. Aha harangana n'ibirometero 255. Moto ihagenda umunsi wose. Avuga ko gutwara moto birimo inyungu nyinshi kuko imodokari zitagera kubera imihanda yasenyutse. Ibo bahagera
mu modoka baratinda, bashobora kumara n'ukwezi kose mu nzira. Aho moto irafashe cyane kuko hari aho ibarabara ryabaye ribi nk'aha muri Luanga, imodoka zinyura mu mazi, ariko twebwe bakadushyira mu mato. Nubwo ikiraro cyacika, twebwe turatambuka.
Rumwe muri uru rubyiruko rutwara amapikipiki rwemeza yuko uyu murimo rukora umunsi ku munsi wabafashije kubaka amazu, kuko usanga abantu babiri kuri moto bavuye Uvira bajya Misisi bishura amafaranga 200,000 by'amakongomani, ni ukuvuga idolari 71. Bucumi ya Sumani amaze imyaka 10 atwara moto yemeza yuko yateye imbere binyuze muri uyu murimo akora gutwara abantu
ndarakoza akazi nyine kuri motari ndagatangura nkuko menga ndagasuzugwe mugabo ubu kangejeje kure kandi urabona se n'ubu ndi muri garage ndiko ndakoresha igicombo igicombo ndese ndiko ndakoresha nicyo champaye no mugore nicyo champaye niyo nzumbamo n'abana banje
umugore w'umukoya ngai
umugwanda mukoye idorara 800 gusa
Siriake Saintore ni umusore mu kigero cy'imyaka 27 y'amavuko twahuye nawe avanya bagenzi kavimvira kuri moto abajyanye Kalima Beng
ndiko ndaraba ndakoze umwaka n'igice yego ndamaze kuronka nka valele y'amadolari 5000 ndagura gapasera mu Burundi ndubaka yego kabisa
ayo mafaranga wayavanye he wakoze gute kugira ngo uyabone
bo narose mu pastere arando deri moto nshasha andakola ku munsi sina bula 2020 nabuze 15000
kuva katogota kugera makoboraho muri territoire ya Uvira haramotari 3000 umuyobozi w'umutware muri aka karere bwana bitingingwa misaliko yemeza yuko uyu murimo gutwara amapikipiki watumye urubyiruko rurenga 3000 ruva mu bushomeri kuko rubarizwa mu kimotari gusa nubwo bamwe mu bamotari bakoresha za moto zitari izabo ku munsi bakishura abanyiraza 2015 hari nabandi nabo bazikorera nyuma y'umwaka zikabizabo binyuze mu masezerano babagiranye n'abakoresha babo
imoto zirimo zitandukanye hari moto bita Star igura igihumbi n'amajana 250 cy'idolari ubu hari giye bagira uku agacamuhereza 2000 by'idolari n'amajana 2 cyangwa n'ijana 5 y'idolari usanzwe abamwungukiye idolari nk'amajana 8
usibye kuba uyu murimo wo gutwara amapikipiki wafashije urubyiruko kuva mu bushomeri warufashije no kutajya mu mitwe yitwaje ibigwanisho nk'uko byemezwa na Elisha Mukunji umuyobozi w'umotari muri territoire ya Fizi uyu avuga yuko muri territoire ndetse no mu mujyi wa Baraka hari amotari barenga 400
kiangalia sana sana walo wengi hawaingii kusema kama vile tu
wanakora urebye cyane abenshi ntibinjira kubera ko bagiye kurwanirira abaturage cyangwa igihugu oya ahubwo abenshi bagenda kubera nta mirimo bafite uyu murimo wo gutwara moto ufasha urubyiruko rwinshi kandi abenshi bawinjiyemo kuko bazi ko buri munsi bavanamo amafaranga
nubwo uyu murimo urimo inyungu abawukora bagaragaza kandi ko hari imbogamizi bahura nazo mu muhanda bitewe n'ubwinshi bwa za bariyeri zibishyuza
baro raje turi 2000 gusa kugira ngo turengane hama kuri meri tukari hasengsa tugeze bariyeri zihera ngaha mu za Kabumbe aho bita muyirira ariho bariyeri y'abanyagihugu turi hama 500 ugeze imbere urenganye Kabumbe urariha amafaranga
twavugishije ubuyobozi bwa territoire ya Fizi na Uvira dushaka kumenya uburyo uyu murimo wo gutwara za moto wafashije urubyiruko ntibyadukundira ubusanzwe muri territoire za Fizi Uvira Mwenga Shabunda ndetse na Kalehe kubera ibibazo by'imihanda idakoze abaturage bifashisha za moto amato indege mu kwiyunguruza ndetse hari nabagenda n'amaguru Vedase Ngabo ijwi rya Amerika Uvira
Radio ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda Umuyobozi mukuru w'ishami rya ONU rishinzwe impunzi HCR we yitwa Filippo Grandi avuga ko abavanwa mu byabo n'intambara muri Libani na Sudani bashobora gukomeza kwiyongera asanga ariko gukaza ingamba zo kudadira imipaka atari cyo gisubizo Temistocle Mutijima yadutegura inkuru irambuye
Ibu mukuru wa HCR yabigarutseho mu ijambo yagejeje ku badiplomate bahagarariye ibihugu byabo n'abaministri barenga ijana ni mu nama ngaruka mwaka ya HCR yabereye Geneve mu Busuwisi bwana Filippo Grandi yavuze ko abantu miliyoni 123 bavanywe mu byabo n'intambara itotezwa ubukene n'imihindagurikire y'ibihe hirya no hino ku isi umubare yavuze kutigeze ubaho mu mateka y'isi aha umukuru wa HCR yagize ati
hanyuma mwambaza muti ni iki cyakorwa mu gutangira mwikwita gusa ku mipaka yanyu
Umukuru w'ishami rya Loni ryita ku mpunzi yahamagariye abategetsi ahubwo kwita ku mpamvu zitera abantu guhunga ingo zabo ati
tugomba gushaka uko twakemura impamvu muzi zitera ubuhunzi tukazishakira ibisubizo ndabinginze mwese dukomeze gukorana dufatanyije kandi mu bwiyoroshye dukoreshe amahirwe yose ashoboka mu gushakira ibisubizo impunzi.
Nta bihugu bavuze mu mazina, Bwana Grandi yavuze ko ingamba zo kwimurira handi, kohereza hanze cyangwa guhagarika gahunda zigenewe abasaba ubuhungiro zari ziciye ukubiri n'amategeko mpuzamahanga. Aha yiyemeje gufasha ibihugu mu gushaka gahunda ziboneye zihuse kandi zikurikije amategeko kuri iki kibazo cy'impunzi. Leta z'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi ziri ku gitutu cy'abaturage ngo zishyireho ingamba zikarishye ku basaba ubuhunzi. Kandi Bwana Grandi yaherukaga kunenga umugambi wa guverinoma yacyuye igihe y'Ubwongereza wo kohereza abimukira mu Rwanda. Mu ijambo rye kandi, umukuru wa HCR yaburiye ko muri Libani, aho abantu barenga miliyoni bavanywe mu byabo n'intambara ishyamiranyije Isiraheli n'umutwe wa Hezbollah ikomeza kwiyongera, ibintu bishobora kurushaho kujya habi. Ati:
"Byanze bikunze, niba ibitero by'indege bikomeje, abandi benshi bazahunga kandi bamwe bazahitamo gukomeza bahungira mu bindi bihugu."
Umuyobozi wa HCR, Filippo Grandi, yasabye ko imfashanyo ku bahunze intambara yo muri Sudani yakongerwa bifatika. Avuga ko ibura rya mikoro ryatangiye gutuma bamwe bambuka inyanja ya Mediterane, ko yewe hari n'abarimo kwambuka umuhora La Manche bajya mu Bwongereza. Yagize ati:
"Muri rihurizo ritoroshye hari ikigomba gukorwa. Bitabaye ibyo ntihazagire utungurwa no kubona abava mu byabo biyongera, haba mu mibare ariko no mu gukwirakwira ahantu henshi."
Bwana Grandi yavuze ko umugambi wa HCR wari ugamije gufasha abantu barenga miliyoni 11 bahungiye imbere muri Sudani cyangwa mu bihugu bituranyi wabashije kubona amikoro atageze kuri 1/3 cy'ayasabwaga. Umubare w'impunzi hirya no hino ku isi wikubye inshuro ebyiri n'imisago kuva mu myaka 10 ishize. Grandi uzakomeza kuyobora HCR kugeza mu kwa 12 k'umwaka utaha wa 2025 yavuze ko inkunga y'iri shami rya Loni muri uyu mwaka iherutse kugira icyiyongeraho bitewe n'ubufasha bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyamara akavuga ko yakomeje kubiyanga ugereranyije n'ibikenewe.
Ijwi rya Amerika. Tujye gato mu Burundi. Abavugizi b'inzego zitandukanye za Leta mu mpera z'icyumweru gishize bashubije ibibazo by'abanyamakuru n'iby'abenegihugu mu ntara ya Bururi, bibanze cyane cyane ku bibazo by'ibiciro bihanitse. Inkuru Ijwi rya Amerika yateguye yifashishije abakunzi bayo mu Burundi, turayigarukaho tuyisomerwa na Thierry Vendayishimiye ukorera i Kigali mu Rwanda.
Mu bibazo abavugizi babajijwe harimo ikijanye n'iduzwa ry'igiciro cy'isukari riheruka gukorwa n'ishami ririhingura kikava ku mafaranga 300,300 kikaja ku mafaranga 800. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu Rosine Gatoni yamenyesheje ko iryo duzwa ryababaje cyane umukuru w'igihugu, rituma ashinga umugwi wiga igiciro cy'ibikenerwa kugira ngo sosumo ishobore guhingura ikiro cy'isukari, biba ari byo bifatirwa ko mu gushinga igiciro, kandi akaba yemereye Abarundi ku igiciro kizogaba. Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'ubudandaji ni yukuri Onesime Yuhiri yagira ati:
"Umugwi rero warashyizweho, ubu uriko urasozera ibikorwa byo kwegeranya ibyo biharuro byose, uzoca ushikiriza inzego zidukurira kugira ngo nazo ziheze zifate ingingo igiciro hisunzwe ibyo byose giheze gishingwe kandi kibe igiciro by'ukuri kiza gishira mu ngiro uwo mwitwarariko w'abenegihugu."
Ku kibazo c'ibitoro byo mu bwoko bwa mazutu n'ubu kitaraboneka, uwo muvugizi nyene yijeje Abarundi ko abahinga bakoresheje mu gukura mu nzira ikibazo c'ubukene bwa lisansi ari nabo bariko barakoresha, hano kuvuga kugurira igitoro mu ihinguriro bakareka gutuma abadandaza bakora ibintu bihombeshe igihugu. Naho kubijanye n'amagara y'abantu, muganga Poikarpe Ndayikeza avugira ubushikiranganje bw'amagara y'abantu yamenyesheje ko mu burere bw'ubuvuzi bugera kuri 33 ariko haravurirwa abagwayi bafashwe n'ibihara by'inkende bagera ku 500, abagera ku 589 nabo bakaba barakize basubizwa mu mihani wabo kandi akaba atawurahitanwa n'ico kiza. Naho mu bijanye n'ubutungane, ikibazo cy'ubwishi bw'abafungwa naco nticasigaye inyuma. Abamenyeshamakuru bati harabahejeje igihano ariko bakagumizwa mu gasho. Nkeshimana Anne Marie avugira ubushikiranganje bw'ubutungane iyisho yati:
"Hari n'abashiraho bakubwira kudatanze ibyo sentare yavuze buzokongerezwa kandi igihano. Ibyo byose rero nibyo bavuze ko bashizeho imigwi byiga kugira ngo batange icegeranyo, bamaze gutanga icegeranyo ababatumye bazoheza batosora izo ntonde.
Uwo muvugizi w'ubushikiranganje bw'ubutungane nawe yijeje ko vuba intonde z'abarekugwa zijeje gutosogwa bazoca barekugwa. Ikindi kiriko kirakogwa no gusubiriza umunyororo ibijanye n'ibikogwa ku bafunzwe bagerezwe ibyaha bito bito bikaba byaratanguye gukogwa mu ntara nka zose z'igihugu. Ku kibazo c'abana baje gukoreshwa ibikogwa biremereye bavuye mu Burundi, uwo muvugizi yamenyesheje ko bigoye gutuza ababajana Tanzania niya kuko bakingirwa ikibaba n'ababyeyi babo nabo mu kibano bigatuma ababikora badafatwa kugira ngo bahanwe. Yasabye ko baje gupagasta abo babafise impapuro zibibemerera kugira ngo bazomareyo igihe basabye atawubakomakoma. Ikindi kibazo cabajijwe cerekeye kumenya iyo umutambukanyi w'umukuru w'igihugu akuru uburyo bwo gutunganya amanama mpuzamakungu y'ikigo asanzwe arongoye OPDD. Ujejwe kumenyesha makuru muri ico kigo Filemo Nkuru Nziza yagize ati
uburyo rero bukora muri ayo maforomu bwa mbere buva muri leta, ariko kandi hariho n'ubundi buryo buva mu basahiriza leta narijya musanzwe muzi ko mutambukaje umukuru w'igihugu afise imigenderanire myiza cyane n'abantu benshi. Rero ivyo biratuma bamwe n'abandi basahiriza kugira ngo uburyo bukora muri ibyo bikogwa bigende neza.
Ku kibazo cy'ababuri yababo ku ishure ryo mu Kibimba mu mwaka w'1993 batemererwa nk'abandi gushira ingori z'amashugwe ku cibuto cubatswe kuri uwo mutumba, Petero Nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano asigura ko leta itokwemera ko ku munsi wo kwibuka incungu ya demokrasi Ndadaye Melchiori atabindi birori byotegurwa ahubwo abo babuze bo kwifatanya n'abandi.
Gihe bazoshaka kubigira ukundi bazaza biture abajejwe intwaro bahariya hanyuma barabe neza yuko ibikenewe byose byotuma atakajagari kabamwo mu manza ziba ziko ziraba z'igihugu ko bikwiye basanze bikwiye baheze babemerere babone kwibuka babo mu buryo bifuza.
Abasirikare nabo bari gufasha mu kugarukana amahoro hanze y'u Burundi batacemererwa gutuma kugira babo batora uburyo bafise ku bubiko bw'amakonte yabo kugira ngo batunge imiryango n'ingingo yafashwe kuneza y'amatungo yabo basirikare. Baratuza Gaspari avugira urwo rwego asigura ko igihe abo basirikare bari bemerewe ko amafaranga yabo abikugwa nabo bagenye basanze ubutunzi bwabo bwibwa bikabyura amatati bahitamo kubihagarika.
Iyi ni radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC.
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda igihembwe cyo muri uyu mwaka cy'ibihembo byitiriwe Nobel cyarangiye uyu munsi. Amazina y'abahawe ibihembo bose baramenyekanye, ariko rero kubibashyikiriza mu ntoki byo biri imbere. Uyu munsi rero abanyamerika batatu nibo begukanye igihembo Nobel cy'ubukungu. Aba ni Deron Acemoglu, Simon Johnson na James Robinson. Bagaragaje neza igituma ibihugu bimwe bitera imbere ibindi bigasubira inyuma. Ni inkuru ya Diane Nininazwe.
Deron Acemoglu ni umunyamerika akomoka muri Turukiya, Simon Johnson na James Robinson nabo n'abanyamerika bakomoka mu Bwongereza. Acemoglu na Johnson n'abarimu muri kaminuza Massachusetts Institute of Technology muri leta ya Massachusetts muri Amerika. Robinson nawe ni umwarimu w'umushakashatsi muri kaminuza ya Chicago. Uko ari batatu bazosangira agashimwe ko muri iyo numwe n'ibihumbi ijana vy'amadolari. Umugujeje gutanga ubushimwe bwitiriwe Nobel wavuze ko aba bagabo uko ari batatu bashoboye kwerekana uruhara inzego zigira mu guteza imbere ibihugu n'ingaruka y'ubucakara bwagize mu sumbasumbane bw'ubutunzi hagati y'ibihugu. Jacob Svensson atwara umurwujejwe vy'ubushimwe bwitiriwe Nobel mu gisata c'ubutunzi yavuze ko ivyigwa bakoze vyerekanye neza ko ibihugu birya imitsi y'abanyagihugu ntibigendere ku mategeko bidatera imbere. Ivyo bihugu bidatera imbere akenshi bizingamitswe n'intwaro mbi hamwe n'ibiturire nk'uko abatahukanye agashimwe babivuga. Bashimiwe kandi kuba barashoboye kwerekana ko kugabanya ubusumbasumbane bw'ubutunzi hagati y'ibihugu kikiri ikibazo gikomeye. Daron, umwe mu baronse agashimwe kitiriwe Nobel mu by'ubutunzi, yavuze ko yatunguwe cyane n'inkuru yise nziza, agira ati nta wigera yitega gushikirwa n'ibintu nk'ibi. Abatsindiye ubushimwe bwitiriwe Nobel bose bazoburonka igenekerezo rya 10 mu kwa 12 uno mwaka, umunsi wo kwibuka itariki Alfred Nobel agashimwe kitirirwa yitabiye kw'Imana.
Mu mateka rero y'ibi bihembo mpuzamahanga byitiriwe Nobel, Leta Zunze Ubumwe za Amerika iza ku isonga kure cyane, yatwaye byinshi kurusha ibindi bihugu cyane cyane mu birebana na science. Ibingibi byo muri science n'ibyo mu buvuzi, ubugenge n'ubutabire. Urugero mu bihembo byo muri uyu mwaka w'ibihumbi 2024 muri ibi rero bya science, ku bantu umunani bahawe ibi bihembo bitatu, batanu nabo muri Amerika, n'abanyamerika. Muri rusange Leta Zunze Ubumwe za Amerika yihariye byibura 70% by'ibihembo Nobel byose kuva byatangira gutangwa mu 1991. Ibanga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni irihe? Nabibajije ingenieur Eric Biribuze avuka mu Burundi ariko aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, afite ubumenyi buhanitse mu by'ikoranabuhanga na science, akora mu kigo Corning cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amaze imyaka irenga 20. Iki kigo gikora ibirahure n'ibiyo. Eric Biribuze yabonye inshuro ebyiri mu 2018 n'ibihumbi 2022 igihembo cyitwa Black Engineer of the Year in Community Service, gihabwa umwenjeniyeri w'umwirabura wafashije mu guteza imbere ikoranabuhanga cyane cyane mu rubyiruko. Twumve rero ingenieur Biribuze.
Ifise ibintu bibiri cyangwa bitatu bikomeye. Mbere na mbere, muri Amerika kuva abana ari batoya barabigisha kumenya gukora ibintu babikoresheje n'amaboko. Si bimwe mvuga wiga mu ishuri hanyuma ugasubizamo ibyo wafashe ku mutwe ukabisubiza gutyo. Barashaka yuko wiga kwiyumvira. Kumva rero abana bakura bafise curiosity, bagakura kuva bakiri bato bafise ingene bashaka bazi gukoresha amaboko. Rero kuri science, ibintu byerekeye science na technology biratuma abantu bafise curiosity kandi bafise biyumvira independent. Ibyo ni ikintu bafasha cyane, bankuraja urwaruka. Icya kabiri, iyo utanguye rero kugera mu mayuniversite, harazana abantu zose bo ku isi yose. Uba nka jewe navukiye mu Burundi, niga mu Bushinwa, ariko nshitse ngaha nje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, barampaye scholarship.
Ni ukuvuga amafaranga yagufashije kwishyura amashuri.
Egome. Kubera ko bararavye urugendo nari maze kugira gushika muri icyo gihe, bakabona yuko nshobora kubafasha. Barazana rero abantu bose bo ku isi yose kwiga ino, babona yuko ufise ubwenge, ufise ubushakashatsi, baragufasha. Icyo ni cya kabiri, ingene bakira abantu bose ku isi yose. Icya gatatu, barashyiramwo inguvu nyinshi n'amahera menshi muri recherche, mu bushakashatsi. Barabishyiramo kugira ngo barabe ingene bizomera. Kandi iyo babishyizeho ntibaba bazi ikizovamo. Nk'ubu nka internet yari investissement y'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ni ukuvuga guverinoma yatanze amakashi ifasha abantu ku giti cyabo gukora ubushakashatsi,
bakahumva bakaguha ayo mahera kugira urondere ugire ubushakashatsi witonze, ukoresha ubwenge bwinshi, ukorana n'abantu bo ku isi yose. Hanyuma ikivayo ni internet. Urabe rero ingene yacihindura ingene dukora ku isi yose. Kindi nk'abantu batwara imiduga ari ikintu cyitwa GPS.
Yego.
Nk'icyo onye n'ikintu basizemo amahera menshi cyane, bashyira amasatelite mu ijuru,
mu kirere kure,
mu kirere, akacatuma abantu bashobora kugenda ku isi yose utakigira ingorane yaho ingene ushobora kugenda. Ibyo byose rero umva barashyiramwo uburyo bwinshi cyane kugira ngo abantu batangure gutera imbere. Ibyo rero bitatu, umva ingene bigisha abana bakiri batoya, ingene bemera abantu bose ku isi yose bakaza muri ibi bihugu byabo kwiga bakabafasha, n'ingene bashyira uburyo bwinshi mu bushakashatsi. Rero warabiciyemo ukabikuriramwo, nicyo gituma usanga ari abantu benshi baronka amaprix Nobel. Ubiravye cyane uraraba muri abo benshi, hari n'abantu batavuka ino ariko ari Abanyamerika.
Engineer Eric Biribuze twaganiraga rero ku buryo Leta Zunze Ubumwe za Amerika narengiye kuvuga ngo yiharire, ariko se ubundi wagira 70% by'ibintu byose ntububyihariye. Niyo rero itwara ibihembo byinshi, mbibutse ko ibi bihembo Nobel ari bitandatu: ubuvuzi, ubugenge, ubutabire, kwandika literature, amahoro n'ubukungu. Buri cyose gifite agaciro k'amadolari miliyoni irengaho gato. Ndabashimiye cyane, maze rero mugira umugoroba mwiza, murakarama.